mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko muyumva mu mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3. Nshuti zacu miriwe neza. Je ndabaramukije ndi Diane Nahazwe.
Nanjye Jeffrey Mutagoma, nanjye mbahaye ikaze muri aya makuru.
Zimwe mu ngingo nkuru z'ayo makuru tugiye kubashikiriza. Mu karere ka Muhanga turi mu majepfo y'u Rwanda havugwa ibibazo byo gucukura amabuye y'agaciro.
Aho nkorerwa ihohoterwa ryo kuba isambu yanjye icukurwa gutyo bibona bataranguriye, aho mpagera nkakubitwa nkabahohoterwa, aho banyingirije imyaka bareba kano kabande kose kari karimo imyaka yangereye ukuntu hahindutse ku butayu.
Uni madamu Immaculée Mukeshimana wo mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda ari mu bemeza ko bahohotewe bari mu byabo.
Presidensi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizitabira ubutumire bw'Inteko Ishinga Amategeko mu rwego rw'iperereza rikora kuri President Trump.
Ubushinwa bugabisha ko buzofatira ibihano amashami yigenga atatu akomoka muri Amerika.
Perezida Emmanuel Macron wa France yunamiye abasirikare 13 b'igihugu kibaguye ku rugerero muri Mali.
Naho i Madrid ku mugwa mukuru wa Espagne hatanguye inama igira 25 kwihindagurika ry'ibihe izwi ku izina rya COP, Conference des Parties. Idoni dayo makuru yose duciye ku masonga n'ayandi tubafitiye tutanize kubabwira ni mukanyi sase mube hafi ya maradiyo yanyu. Ariko imbere kuja mu karere ka mugenzande Geoffrey Mutagoma abanza aramburiye ayagezeho ijyanino ku isi. Geoffrey.
Urakoze Diane. Biro bya Presidensi ya Amerika kuri uyu wa gatatu ntabwo bizitabira igikorwa cyo gutanga ubuhamya mu iperereza rikorwa kuri Perezida Trump biyobowe n'akanama gashinzwe ubutabera mu Nteko Ishinga Amategeko ya Amerika. Ukuriye ako kanama Jared Nadler yari yatumiye Perezida Donald Trump n'abajyanama be mu by'amategeko mu buhamya buteganijwe mu cyiciro gikurikiyeho cy'iri perereza. Ntawe atekerezaga ko Trump yakwitabira ubwo butumire, dore ko muri iki cyumweru azaba ari mu Bwongereza mu nama y'umuryango wa OTAN wo gutabarana hagati ya Amerika n'Uburayi. None umujyanama mu by'amategeko muri Presidensi ya Amerika Pat Cipollone nawe yavuze ko ubwo butumire atazabwitabira. Yavuze ko azasubiza mu mpera z'iki cyumweru niba Presidensi ya Amerika izitabira ubuhamya buteganijwe mu minsi iri imbere. Mu cyumweru gishize Nadler yari yijeje Trump n'abajyanama be mu by'amategeko ko azubahiriza ihame ryo kutabogama muri gahunda yo gushakisha amakuru. Akanama gashinzwe ubutabera mu Nteko Ishinga Amategeko ya Amerika kuri uyu wa gatatu kazibanda ku biteganijwe n'itegeko nshinga byerekeye ikurwaho ry'umukuru w'igihugu. Abatangabuhamya bataratangazwa amazina bazaba ari abahanga mu by'amategeko. Ibiganiro bigamije amasezerano y'ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byadindiye kubera itegeko rishya Amerika yashyizeho umukono rishyigikira impirimbanyi za demokarasi muri Hong Kong, nk'uko bitangazwa n'urubuga Axios. Uru rubuga ruravuga ko umuntu wegereye itsinda rya bahagarariye Trump muri ibyo biganiro yavuze ko iryo tsinda ryemeza ko hageze ku vera ibihagaze kubera ibisinywa n'iryo tegeko, kandi ko hakenewe umwanya wo guha Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa umwanya wo gusobanura ibibazo bya politike mu gihugu cye. Ubushinwa nabwo burafata ingamba zo guhangana n'icyo bubona nk'inkunga ya Amerika ku baharanira demokarasi muri Hong Kong. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa kuri uyu wa mbere yatangaje ko igiye gufatira ibihano imiryango itagengwa na leta ikomoka muri Amerika ikorera muri icyo gihugu yitwaye nabi mu myigaragambyo iheruka kuba muri Hong Kong. Imiryango irebwa n'ibyo byemezo harimo Human Rights Watch iharanira uburenganzira bwa muntu, National Endowment for Democracy na Freedom House biharanira demokarasi no kutaniganwa ijambo. Ubushinwa kandi bwavuze ko kuri uyu wa mbere bwafashe icyemezo cyo guhagarika gusuzuma ubusabe bw'amato y'intambara ya Amerika guhagarara muri Hong Kong agafatirayo akaruhuko gato. Perezida Emmanuel Macron wa France yunamiye abasirikare 13 b'igihugu cye baguye muri Mali mu cyumweru gishize ubwo kajugujugu zabo zagonganaga mu mwijima bari mu gikorwa cyo guhiga abarwanyi ba Kiyisilamu. Ni umubare munini w'abasirikare ba France wongeye kugwa mu rugerero mu myaka 36 ishize, abandi basirikare 58 b'icyo gihugu baguye I Beirut. President Macron yarahiye ko nta kudohoka mu ntambara bahanganyemo n'abarwanyi ba Kiislamu. Yavuze ko abasirikare ari intwari kandi bapfiriye ubufaransa barengera n'abaturage bo mu karere ka Sahel. Uwo muhango wanitabiriwe na Perezida wa Mali. Urupfu rwa basirikare ruragaragaza ikiguzi ubufaransa bukomeje gutanga muri intambara bumaze imyaka 6 muri Afrika y'uburengerazuba. Nubwo nta gahunda yari yavuba yo kuvana abasirikare babwo bagera kuri 4,500 mu birindiro biri muri ako gace, bigaragara ko ubufaransa butekereza kuzindi ngamba nshya. Diane
Jeffrey Mutagumura koze tuze kongera mu mpera yano makuru. Tubibutse ku ijwi ry'America mubandanya kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri ko muyumva ku mirongo wa FM 104 n'ibice bitatu. Twilive kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook, YouTube na Instagram vyacu ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere. Amakuru agezeho mu karere tuyahera mu karere ka Muhanga. Turi mu majepfo y'u Rwanda, hakomeje kuvugwa ibibazo byo gucukura amabuye y'agaciro biciye mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ni ibibazo mu bihe bitandukanye byakunze gutera impfu, ndetse na Leta y'u Rwanda ikavuga ko bihombya. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda bubarizwa mu mirenge hafi ya yose igize ako karere, kuko abarizwa mu mabuye y'agaciro hafi mu mirenge yose. Mu minsi ishize ni ubutegetsi bw'akarere ka Muhanga bufatanyije n'izindi nzego bwahagaritse amakompanyi agera muri 7 yacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Bimwe mu byashingiweho mu guhagarika bacukuraga amabuye y'agaciro bitemewe n'amategeko muri Muhanga nuko ibyangombwa byabo byari byararangije igihe, ubundi ngo bacukuraga babangamira ibidukikije. Iki kibazo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko akarere ka Muhanga kavuga ko gihangayikishije, na cyane ko ngo abacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko byahindutse nk'umuco. Ariko nanone ngo no kuba akarere ka Muhanga kadafite ububasha na buke mu gutanga impushya zo gucukura. Madame Jacqueline Kayitareme ya akarere ka Muhanga aha yari mu kiganiro n'abanyamakuru.
Erwa mining ni ikibazo twese tubona kitugoye. Dufite ikibazo cy'abantu bavutse base na basekuru bacukura ariya mabuye, abantu bagakura ari ayo mabuye abatunze, hanyuma tukagira ikibazo cy'uko kontrole ya biriya bintu ituvuna mu rwego rw'amategeko. Mutera tuvuna gute? Buriya ziriya companies zihacukura ntabwo ari twebwe tuziha ibyangombwa, nta nubwo duhabwa kopi kuba bahaye ibyangombwa. Ujya kubona gusa ukabona abantu bari ku musozi. Ibyo bumvikanye n'urwego rubishinzwe ntabyo dufite.
Mu kumva uburemere bw'iki kibazo bisaba kwegera bamwe mu baturage bafite amasamba acukurwamo amabuye y'agaciro. Madame Imakire Mukeshimana wo mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga avuga ko isambuye yigabijwe bayicukuramo amabuye y'agaciro, nyamara ngo yakwisunga ubuyobozi mu nzego z'ibanze bakamutererana bikomeye. Avuga ko abacukura amabuye y'agaciro bakingirwa ikibaba n'ubuyobozi.
Ikibazo mfite ni akarengane nkorerwa n'ubuyobozi guhera kuri mudugudu kwirinda ugeza no kuri polisi ya station yanyu Mushubati. Aho nkorerwa ihohoterwa ryo kuba isambu yanjye icukurwa gutyo bibona bataranguriye, aho mpagera nkakubitwa nkahohoterwa, aho banyongereje imyaka yareba kano kabande kose kari karimo imyaka yangere ukuntu hahindutse ku butayu, batanga amafaranga kandi nabo n'abahakora nabo ubwabo nta byangombwa bafite, ahubwo ari ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bumpohotera.
Abaturage mu karere ka Muhanga bakurikiranira hafi uko ibyo bikorwa bigenda mu bucukuzi butemewe n'amategeko umva uko babibona.
Twebwe uko tubibona isambu icukurwa mu buryo ubona ko ubuyobozi bwo hasi ari bwo bufite mu ruhare.
Baza haba ku manywa haba ninjoro bagacukura uburyo bugaragara, ariko bafite ababohereza.
Iyo babonye nyine umuntu aje yambaye neza baravuga bati ni abayobozi, ubwo rero bakiruka bagahunga.
Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabwo bwemeza ko iki kibazo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buriho kandi ko bagerageza kuburwanya. Gusa byumvikana ko rwaba ari urugamba rutoroshye. Bwana Roger Rwiyere ku munyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarusange uko niko yatangarije kimwe mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda.
Tugenda duhangana n'abantu babikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ari naho dufite urutonde rw'abantu benshi. Dufite urutonde rw'abantu barenga 23 bakora ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuranye n'amategeko.
Imwe mu mpamvu zishobora kuba intandaro yo kutarandura burundu ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko ni ibihano bihabwa ababufatiwemo nk'uko bisobanurwa n'akarere ka Muhanga.
Ndetse n'ababigiyemo mu buryo butemewe bigira igihano gito. Buriya gufunga amezi abiri nicyo gihano kirimo mu itegeko. Amezi abiri rero ntabwo buri umuntu ushobora kwinyaga harangaza n'ibihumbi 100 yabizana kabisa igihe umugore bakamufunga akaza n'ubundi abo duhora dufata. Iyo igihe cyabo cyo gufunga n'urebye usanga procedure ajya kuburana y'amezi abiri yarashize ku buryo n'ubundi umucamanza akaza akora ntako kumurekura ako kanya rero ahita asubira yihuta.
Zimwe kandi mu ngaruka z'ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro harimo n'impfu za hato na hato. Mu mezi 8 ashize y'uyu mwaka 2019 nibwo ijwi rya Amerika yabagejejeho inkuru y'abagabo babiri bagwiriwe n'ibirombe mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabacuzi birangira n'imirambo yabo bayibuze kugira ngo bayishyingure.
Bacagamo hano nyine ahanga no bacagamo hano ari mu mwobo rero bari bamu gukora kikiramo hano mu hinanga mu hano bakoragamo hano niho cyabikiye ho hejo twabimenye ko dusanga imyenda yabo yari hano hejo n'umwe
aherukana gasaka nyine cyizana gitora
turifuza ubutabazi ko baza bakadukuramo abantu bacu tukabashyingura.
Ikintu dushaka nuko badukorera ubuvugizi bakaza bakatwereka imirambo tukabashyingura mu cyubahiro.
Uretse kompanyi zirindwi zahagaritswe gucukura kubera impamvu zishingiye ku kutuzuza ibisabwa, ubusanzwe muri Muhanga hacukuraga kompanyi zisaga 10. Akarere ka Muhanga kavuga ko kandi iki kigo cy'ubucukuzi bwa mine na kariyeri mu Rwanda kugira ngo barebe uko bakemura ikibazo cy'imikorere idahwitse y'ubucukuzi. Muri Muhanga hakunze gucukurwa amabuye ya Kurutana Gasegereti. Akabagira ubusaba ijwi ry'Amerika Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric bagira ubusaura kenuye kuyavugwa mu Burundi naho mu gisata c'ubutungane sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI n'abashingwa manza bafasha abarundi bitwaye kuvyaha ndengera butungane vyo vyarakozwe mu Burundi kuva muri 2015 bemeza ku mwaka wa 2019 tugiye kurangiza uzokwikunkumura hamaze kwakirwa amadosiye arenga 2000 abakekwa ni ahanini abari mu nzego za leta. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ikigali mu Rwanda.
Amadosiye amaze gushikanwa imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI nayerekeye ibyaha byakozwe kuva itariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015 gushika itariki 26 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2017. Abashingwamanza bafashije bitwaye barashimaho iyo sentare igejeje igikorwa kuko imaze kwakira amadosiye arenga 2000 yamara bagasaba ko n'indi ntambwe yo gusohora imitahe yo guhagarika abakekwa yoterwa vuba. Maitre Rambere Nigarura numwe muri bo atwara urunani CPI rw'amashirahamwe yigenga akorana na CPI Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale.
Imiryango y'ababuze ababo n'abacitse ku icumi irenga 2000 niyo yegereye amashirahamwe y'abashingwamanza n'amashirahamwe yigenga kugira ngo abatunganize amadosiye aheze rero washikirijwe iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ibyo birero by'umushikiriza manza uwo munsi bifise amadosiye vyaronse arenga 2000. Muri abo rero harimwo ababa barakorewe ivyaha bo nyene abarokotse imiryango yabo hamwe n'amashirahamwe yahuye n'ivyo vyago. Ibiro vy'umushikiriza manza biraheza navyo bikagira ihinyuza kugira ngo vyitohoreze bibone ko amakuru vyaronse ariyo. Nivyo rero uwo munsi biriko birakora kugira ngo baheze bategure amadosiye.
Ubwo runani CPI rufadikanije n'abamenyeshamakuru bakorana na CPI bagize urunani rwabo RGB CPI Réseau des Journalistes Burundais pour la CPI baherutse gutanguza isekeza ry'amezi 3 ryo gutsigurira abarundi bakorewe amabi ikibanza n'uruhara bafise mu manza imbere ya CPI. Muri iryo sekeza rizohera mu kwezi kwa mbere umwaka uza, umuvugizi wa CPI Fadi El Abdallah arasigura ufatwa nk'uwakorewe amabi team wariwe.
Être considéré comme une victime devant la CPI.
Harero CPI yemera ubwoko bubiri bw'abakorewe amabi. Ubwa mbere ashobora kuba umuntu ku giti ciwe yahohotewe akaborezwa igufa canke agakorerwa ubundi bubisha bwihonyangwa ry'agateka kiwe. Bashobora kuba abakenyezi basambanijwe ku ngufu canke abana n'abageze mu zabukuru bakorewe ico caha nyene, abana batwawe mu ntambara, abamugajwe n'amabi bakorewe n'ibindi. Bashobora no kuba abiciwe ababo canke abafise ababo bafungiwe ubusa canke banyurujwe bakagenda mazima yongo. Ubwa kabiri CPI irakira kugira umugwi w'amashirahamwe inzego canke amahinguriro yakozwe ko namabi ahanwa niyo sentare ashobora kuba ari amasengero yabomowe amashuri inzu ndangakaranga canke amavuriro hari rero n'amashirahamwe yigenga ashobora kuba avuga ati yarakorewe amabi kanaka yarasambuwe canke yarafuswe iyo migwi yose irarungika ivyemeza ko yakorewe amabi mu biro vy'umushikiriza manza mukuru wa sepeyi ikamusaba kugurura amatohoza uwafise uburenganzira bwo kugira umufasha kuburana iyo migwi kandi bishobora no gukenerwa ko gitaba muri sentare ikaba nk'amasura mu gihe c'imanza ikindi nuko abakorewe amabi bafise uburenganzira bwo gusaba indishi y'akababaro canke impozamarira mu gihe imanza zamaze kurangira hakagira n'abagirwa n'icakanaka
demander des réparations.
Ces pays imenyesha ko nubicakira amadosiye n'ivyemeza kubyaha bishobora kuba byarakozwe ivuga ko imaze kwakira abagiriza inzego za leta gusa igahamagarira na leta y'u Burundi ko yo kwitwarira abo ikeka ko bayikoreye ibyaha bihanwa na CPI iri kwikora amatohoza kubyaha by'ubwicanyi ukunyuruza abantu ukubaboreza igufa kubafungira ubusa amabakoregwa abakenyezi n'ibindi.
L'enquête est en train de se dérouler.
Atamatohoza arabandanya mu bwitonzi no mu ibanga ntangere bariko baragerageza kwegeranya ibikenewe byose yaba majwi amasanamu inyandiko n'ibindi kugira ngo mushikirize amanza azo bitanga imbere y'abacamanza barabe ko hari ibyaha by'agahomera bunwa mu guhonyanga agateka kazi na muntu byakozwe nimba leta nayo harabo gikeka ko bakoreye amabi inzego zayo canke abandi bigakoregwa mu gihugu canke hanze turisaba kuzana ivyo birego n'amakuru kugira ngo bije mu matohoza ariko arakogwa twebwe turigenga nta ruhande na rumwe rwa politike dukorera
c'est pas de servir à aucun but politique.
Kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi haheze iminsi ibiri iyo sentare itanguje amatohoza nyezina Uburundi bwaciye butangaza ko bukuye akarenge muri yo sentare umushikiranganje w'ubutungane Emery Laurentine Kanyana iruhande yo kwagiriza CPI kwihengamye yavuze ko nayo matohoza ataco azoshikako
duhiriwe duhishije nta vyaha tihonya bwo kuvyabaye mu Burundi nkuko babivuga nta vyaha byagahobera bunwa byabaye ngaha nkuko babisigura kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza none murabona ko tuvuye atarubanza turagira
umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ugitangura abakorewe amabi bitwaye n'abashingwa manza babo bari bafite icizere ko uzohera imitahe yo guhagarika abakekwa yasohotse CPI ibasaba kwihangana kuko gukora amatohoza mu gihugu cikuye muri yo sentare bitoroshe Pierre Claver n'inkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika.
Claver mu gisata c'impunzi naho ishamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi Croix Rouge riraje ishinga n'ibiharuro by'abagendana umuganda umugera wa sida bitera vyiyongera mu ikambi ya Nyarugusu iri muri Tanzania idonido na mugenzi wacu James Jovin.
Buri mwaka itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri ni munsi wahariwe kuzirikana ku ndwara ya sida ku isi hose mu nkambi ya Nyarugusu uwo munsi wo kurwanya sida abaye kuri uyu wa mbere itariki zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi cumi n'icyenda ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge mu nama yo kwizihiza uwo munsi wo kurwanya sida wabereye mu nkambi ya Nyarugusu ryashikirije ko mu murwi w'abantu cumi babiri cibure batatu muri bo usanga bagwaye sida muri iyo nkambi iryo shyirahamwe ryashikirije yuko mu mwaka uheze ibice cumi na bitatu kwijana nibo bari banduye umugera wa sida ariko uyu mwaka n'ibice cumi na bine kwijana mu bagiye kwipimisha kwa muganga ku bushake bwabo ubw'iyo mpamvu naganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu aha zitubwira zimwe mu mpamvu zituma uwo mugera utera wiyongera mu nkambi.
Ni ukuvuga ikintu cya mbere gituma abantu bashobora kwandura umugera wa sida kunywa inzoga, benshi banywa inzoga hanyuma bakanywa ibituma bashobora kugira gute bashobora kwipfuza bakajya mu bintu bitajya ntibize hanyuma bagashaka kwandura uwo mugera uravye uko indero y'ugwaruka rwa kera n'ugwaruka rw'ubu ugwaruka rw'ubu rusigaye rwisuka mu bintu bitajya ntibize byo kunywa inzoga hanyuma bakaca bituma bajya mu bintu by'ubusambanyi.
Ni ukuvuga ko ku bintu byoshobora kwerekeza umuntu bijya mu gutora ibintu byandukira umugera wa sida nk'uko bahora bita mu bintu by'ibiyayura mutwe hanyuma bya bintu by'ubuyayura yura mutwe ukaje batwara mu bintu by'ubushurashuzi
ubare bwubatswe mu mpisho urujya n'uruza rw'abadandaza ni bimwe mu mpamvu zituma umugera wa sida utera wiyongera mu nkambi ya Nyarugusu biravurwa yuko muri ayo mabare n'abana babigeme bari munsi y'imyaka 17 binjiramo kubera atamategeko hari ababuza
aha mu kambi umva umwana naho umwana w'umwigeme afite imyaka 10, 12, 13, 15 yinjira mu kabari umwanya gombeye asohokera umwanya gombeye turetse kuvuga ati ni ibintu by'imbanga biravugwa ko haba hariho n'inzu kumbure zikorerwa mu buhumba mu nkambi zizwi kandi n'abajeje umutekano bazi ariko bakabire kuko bakabifata nk'abatabibona ikigira kabiri nuko kugeza ubu mu ikambi hatera habigwirirana kandi ry'abana bakiri bato mugabo batiga nubwo atagikorwa kugira ngo ibintu nk'ibyo ntibibandanye
kandi n'ubwo hariho ububari kandi burimo ibyumba byo gukorera mu icyo cyaha kabiri abantu baba ngamuru muri ikambi ya Nyarugusu harimo abamama benshi badafite abagabo basanzwe baratakaye abandi nabo baratanye n'abagabo babo rero mu gihe babayeho muri ubwo buzima baba bahendahenda ni benshi bajya bajya muri izo ngeso
haracyariho ibibanza byinshi kumbure usanga bikorerwamo ibintu byotuma uyu mugera utegwirirana ikigira kabiri nuko ubuzima bw'ikambi ukuntu bugumye abantu barabanywe na kwishyira no kwizana biratuma abantu babanywa nk'ubura abantu bakiri bato bakwego n'ibintu byinshi zirashobora kuba inzira kandi bivanye n'ubuzima bubi ibintu byinshi bakenera badashobora kuronka bigatuma babirondera mu nzira mwe n'izo kumbure zishobora kuba ari inzira zishobora gutuma bahura n'ibyo bibazo kumbure byo kwandura
kubw'iyo mpamvu izo mpunzi zisaba abategetsi gukurikiranira hafi ibyo bibazo bituma mugera wa sida tera wiyongera no gutanga inyigisho zikwiye kugira impunzi zimenye uko zokora mu kugabanya umugera wa sida
nuko abategetsi kubakurikirana na cyane cyane nk'ayo mashyirya hamwe ibiganiro kumbure by'ugwaruka n'inyigisho ni bike ntibishoboka bivanye n'uko niyo bishyize ngo biraba tubyumva nka rimwe mu mwaka cyangwa n'ibishoboke rero kumbure n'ubu buzima bw'aha abantu bahuriraho bavuye mu mihigo itandukanye byasaba ko haba hariho inyigisho kumbure zishobora kubakebura no kuberekeza inzira bakwiye kwirindamwo kugira ngo ntibahure n'ibyo bibazo
katufite ikibazo yuko inyigisho ni nke cyane ku bijyanye n'ikidorohanye nganda sida nta himiriza nta baseneri nta manama no kuvuga amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi yabajeje ubuvuzi eka yose asa n'atekeje menga ntacyo yinona ku bijyanye n'icyo kidorohanye nganda sida eto abana ko icyo ari ikibazo kuko ingeso zirahani nyinshi
umunsi wahariwe kurwanya ikiza ruhonya nganda sida wizihijwe kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Nyarugusu James Jovini mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania ku bw'igihugu cya Amerika
Yankuru twa twaciye ku masonga tugitangura uno munsi kwa mbere Madrid ku mugwa mukuru wa Espagne hatanguye inama ngaruka mwaka igira 25 kuhindagurika gibihe izwi ku izina rya COP Conference des Parties mu kiganiro maze kugirana na Landrine Interetse atwarisha hamwe 350 riharanira ikingirwa ry'ibidukikije ku rwego rwa Afrika yansiguriye ibidasanzwe ino nama ya 25 yisangije
iyi nama icyo anavuga yisangije ni kijyanye n'ico bita loss and damage no kuvuga mbega byogenda gutubwira ngo ibihugu no munsi ari byo bigeramiwe n'ibintu njye nihende gusazibije bishigikirwe biro nk'uburyo bwo kugira ngo bishobore kugabanya inkurikizi mbi bijanye n'impindugurika y'ibihe byofashwa gute ku rwego rungana gute nabyo ubwabo byokuriki chaka biri no vuga nuko osi inama ibaye mu gihe abantu batandukanye cyane cyane ugaruka buri mu mashuri bikorwa hagaruka rugacika zo zakacu ako kifashe gihe kimwe kibazo bakiratorerwa umuti wa gatanu wa gatatu heze hariho inyigaragaje nk'inyerekano tugaruka gusa n'abandi bashikiye n'abantu bakuze bavuga ati koko iyi nama ntisure kuba ntiziheruka ibihugu bigire ico byongereje mu kugira akigoro kugabanya ibibyuka byonona ikirere icanyuma nashikiriza ko nuko ya mahinguriro atuma ikirere cyononekara nayo nene uvuga ageze ameze ntageramire ko musanzwe nayo yatumye turi muri zino ngorane turimo umunyamabanga mukuru wa w'ishyirahamwe uno munsi yabisubiyemo mu ijambo ryo kugurura inama amabanki amwamwe akomakomeye harimo banki y'isi yose harimo banki ya Afurika yo guteza imbere BAD baheruka kumenyekanisha yuko batazosubira gutanga ingurane ku mashyirahamwe arekura ibyo byose byonona mu kirere zose ni ingingo rero ariko zirafata kugira ngo barabe ko igoro gukomezwa goteza imbere mugabo nkuko tubizi ibindi rashami ndende
hakunze kuboneka matati na cyane cyane hagati y'ibihugu vya rutura nka Amerika n'Ubushinwa nk'Ubushinwa bwavuga buti ntidushobora guhagarika guhingura banza mwebwe muhagarike tubanze tugere aho twageze uko guhangana hagati y'ibihugu vya rutura nico mwibaza kizova ngaho onye Madrid gitore umuti ubu muri no nama ko kera vyari vyaranse kwa cyumvikana ko
gacari kibazo kandi kubganje yongora kwemeza yuko imiri zimbibiri ziri imbere abaserukirije ibihugu cyane ibihugu bya rutura wavuze ubushinwa na Amerika bazoshobora kumvikana kuri ico kintu kuko n'ubu novuga ntibabona kimwe kibazo cyane yuko n'igihugu cya Amerika murabizi cyamaze kuvuga ko havuye amasezerano y'i Paris niyo ni ngorane kuko ibihugu bya rutura byagize uruhara runini mu gutuma turi mu ngwane nk'izi cyangwa kubivamo nabandi bashobora ati okay namwe ko muvuyemo natwe turabivuyemo kumbure n'ubushinwa nta wizi aho bahagaze no munsi bashobora kuvuga ati twebwe turabarurira byinshi turahagaritse kugiye twari twiyemeje kuko tubizi amasezero y'i Paris ibihugu byose byari byiyemeje ko byogera utwigoro ko kugabanura ibyo byuka kugira barabe yuko utu twigoro twotuma ihindagurika ry'ibihe ritaduga ku rugero rurenga rimwe n'igice gatanu
hanyuma mbega iyo myuka ubu unyu igeze he nko mu 2015 n'imbere yaho bari bagabishije baravuga ko atagikodzwe ubushuhe bushobora kuba bwinshi ku rugero rwo hejuru
birashagoranye kuko tubipima twebwe igipimo bakoresha kugira upime ibyo bya carbon dioxide iri mu kirere ni urwego bakoresha igipimo cyitwa ppm parti per million iyo numunsi tugeze ko bize ku 412 kandi mu isanzwe urugero harenzwa ari 350 kuvuga ko no twigoro twose rero ko kugabanya imyuka niyo kugira ngo tumanure tugabanure dukure ku 412 tugaruka ku bipimo by'350 ngabo uko kutumvikana cyane cyane kuvuye kuvuga bya rutura ni kwabandanya turafite impungenge n'ubwoba yuko ubusezi bushobora kubandanya buduga kandi bimenera
nacho cyakigega nacho bari barise fond vert ni kigega cyari kujamwa amafaranga yo gufasha ibyo bihugu bitandukanye biko birashuhirwa tacho vyakoze kugira ngo bibe mu bihugu bishushe canke bigahura n'imvura nyinshi tacho vyakoze coco kigeze hehe ibihugu vya rutura biriko biratanga amafaranga byari byaremeye
kigega fond vert nko bivuze cyari cyashizweho cyane ibihugu vya rutura kugira ngo begeranye amaheragira kumiri ya ribijana za madura unu mwishi viharu udifise wabuga yuko hamaze kwegera kutika mwaka uyu mbichu na mwishu minindi hali hamaze kwegera na imiri ya ribi jirenga ilo njini mwishu na jiviri mugavo ayo mahera uge kuiraba na kuiye kuwera ko uge kuraba kuge na vuzeo mhangura ilihugu hivizi watu bigiye kuraba uburyo bukeneye kugira ngo bushobore kwiyungunganya ngo birinde neza bashire mu ngiro imigambi igabanya ibyo kwirinda adaptation energy gasozo cyane biri kumwe babiharura ku mahera agera ku miliyari 300 urumva uno munsi wo turi kuri 70 hakenewe 300 yumva naho nyine ko ibindi bacari ndende
Landry n'interetse murongoye ishira hamwe 350 ariyo 350 ni nago rugero bavuga ko ivyuka bitorenga ko kugira ngo umuntu ashobore kumeregwa neza ngaha kuri nosi ku rwego rwa Afrika niho murongoye iryo shira hamwe 350 tubashimire kuri kano kanya muhaye ijo rya Amerika
nanje ndabashimiye murakoze
Mugenzanje Geoffrey Mutagoma ndabona garutse kugira ngo atwibutse yagezweho ijyani no kwisi Mutago
Urakoze Diane mumaze kubyumva ku munyamabanga w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yaburiye abatuye isi ko intege nke mu kurwanya ibitera imihindagurikire y'ibihe zizatuma bigeraho bitagishoboka guhangana n'icyo kibazo uko umuryango w'abibumbye rero yabibwiraga abantu basaga 25,000 bavuye hirya no hino ku isi mu nama iri Madrid muri Espagne Ibiro bya Presidence ya Amerika kuri uyu wa gatatu ntabwo bizitabira igikorwa cyo gutanga ubuhamya mu iperereza rikorwa kuri President Donald Trump yowe na kanama gashinzwe ubutabera mu nteko ishinga amategeko ya Amerika. President Emmanuel Macron wa France yunamye abasirikare 13 b'igihugu cye baguye muri Mali mu cyumweru gishize ubwo kajugujugu zabo zagonganaga mu mwijima bari mu gikorwa cyo guhiga abarwanyi ba Islam. Ni umubare munini w'abasirikare ba France wongeye kugwa ku rugerero mu myaka 36 ishize abandi basirikare abasirikare 58 b'icyo gihugu baguye I Beirut. Ibiganiro bigamije amasezerano y'ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byadindiye kubera itegeko rishya Amerika yashyizeho umukono rishyigikira impirimbanyi za demokarasi muri Hong Kong nk'uko bitangazwa n'urubuga Axios Diana.
Urakoze Geoffrey Mutagoma abandi bakoze ni Fasil Gebehu yegeranije ano makuru mwari kumushikirizwa na Jodiane Nahazwe muhinga bw'ivyuma Fasil Gebehu yari kumwe na Ingenieur Peter undi dushimiye ni Etienne Karekezi yaraduhagarikiye twempi ku izina rya bagenzi bacu turi kumwe mu ruganda rubatororokaniriza rukongera rukabashikiriza makuru mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ibiganiro bitandukanye ku ijwi rya Amerika tuyifurize kubandanya muruhanirwa mu vyo murimwo vyose mugire impera nziza z'umwaka wa 2019.